mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteze amatwi iganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Bategetsi bacu ntibatwumvira iki ntaco cyavuyemo, urabona rero ingaruka y'ibyo atacyo cyavuyemo. Twosaba rero ko mu by'ukuri nyamba byashoboka y'imifurege batatwubaki ngo irengane igisagara ko boyisubiramo bakayubakira bakayihinzira imwe.
Numwe mu banyagihugu w'Umurundi aba muri komini Buganda intara ya Bubanza yaca ibitoke muri Ntunga avuga ico basaba ubutegetsi ukibazo co kwirinda inyuzurira. Iyo nkuru ijanye n'imvura y'isegenya yarayihitanye utwana tubiri, turayigaruka ko handi hato. Turaza kandi kugaruka ku nkuru yerekeye inzego z'u Rwanda zivuga ko zigiye guhiga n'abasize bakoze jenoside bagahungira ijya nino. Mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze na ndabiciye ku masonga mukanya abana babiri baritavye Imana kuri no wa Mungu biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri komune Buganda intara ya Cibitoke turi mu gihugu cy'u Burundi. Amazi atari make n'imirima navyo vyarononekaye. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Cibitoke Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye kuraba uko vyifashe.
Igisagara cha Buganda kiri hefo y'ibarabara rya Bujumbura Rugombo nico cahuye n'amasanganya turutse ku mvura nyinshi yaguye kuri w'Imana ivanze n'umuyaga w'igihuhusi. Umukuru w'umutumba Gasenyi Niyonzima Edi wasinzikaye cyane yemeza ko iyo mvura yononye ibitari bike mu miryango y'abaraye babuze kubera imyuzure yateye igahitana abana babiri. Ntibari bafise ayo bacira nayo bamira. Mu gitondo cuno wa mbere umukenyezi Irankunda Bienvenue ntiyashoboye guha ikiganiro ijwi rya Amerika kubera marira aririra ikibondo cibo cyahitanywe n'umwuzure. Bigirimana Pasikari, umugabo w'umukenyezi, yari umutima menyo yabwijwe rya Amerika ingene yakiriye iyo nkuru y'umubabaro.
Tewe nari ku kazi ka misi yose numva bambikira ko umwana wagiye, nayo mpamvu byabaye ngombwa nuko canza tugenda kurondera, ariko ntibyabaye bigikunda ko tumutora. Ariho twarageze kure turenga nk'ibirometero nka bibiri umugabo kumbe yasigaye ruguru aho yagomeye. Umaze kugoma baje mu mwanya we bamutoye. Yego.
Iyo mvura y'isegenya yahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu. Abanyabuganda baraye bashikiwe n'ibyago, bavuga ko itunganywa igisagara cyabo riri mu bituma haba imyuzure muri ino minsi imvura igwa ari nyinshi. Bafise icyo basaba.
Icyo byaturutse ko ni ibintu bimaze iminsi bimwe bigerane igisagara cya Buganda. Mu mvuzo bwa mbere icyo nubona nuko maparasera yacu ntabwo ateguye mu buryo bwa kijyambere. Ni naho duti mfane ku byerekeye amazi y'igwirirana rirenze urugero. Ni leta yo kora kugira ngo ibifise ububasha kugira ngo ibi byose bishobore guhagara.
Dufise ishavu rikomeye cyane, na cyane cyane twari tuye abategetsi igihe bari kubakira ibarabara rya Sojeye. Twabasaba yuko imifurege yose bayitwubakira bakayirenza igisagara nk'uko n'ahandi mu Nyamitanga Kagunuzi bagiye babikora. Ariko twebwe icyo gihe abategetsi bacu ntibatwumvira iki ntaco cyavuyemo, none rero ingaruka y'ibyo atacyo cyavuyemo. Twosaba rero ko mu by'ukuri nyamba byashoboka y'imifurege batatwubaki ngo irengane igisagara ko boyisubiramo bakayubakira bakayihinzira imwe, amazi agafata umurongo bayubakiye ataca mu mihana y'abantu agenda aratwara ibintu by'abantu n'abantu.
Musitanteri wa komine Buganda Emmanuel Bigirimana aremeza ko hagiye kugira igikozwe kuri ibyo byo guca imigende y'amazi no gusabira imfashanyo imiryango irenga 50 idafite icyo ikumusaya kubera imyuzure yatumye uburaro bwayo busambuka. Abakozi b'Imana bane bo mu idini rya Emmanuel ahe Buganda barakomeretse cyane baguwe ko n'impome z'urwo rusengero nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro. Eka n'ibiti bicako umuyaga nkuba byarahindutse kubera igihuhusi. Ibyatumye haba ubukene bw'umuyaga nkuba abawukoresha ahe Buganda bagasaba ibikorwa byihuta byo gusanura uwo muyaga nkuba utunze abantu benshi muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Evariste Nziko Banyanka, ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru yo ku Burundi, abarundi bagiye gutanga intererano y'amatora yo muri 2020 hisunzwe itegeko nshikiranganje ryashizwe ku mugaragaro kuri no wa mbere uko ritunganijwe n'abo rizokwega. Ni muri no nkuru ya mugenzi wacu mu Burundi Fidelite Shats itanga ishaka.
Itegeko rishyizweho igikumu n'abashikiranganje babiri uw'intwari hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushikiranganje w'ikigega cya leta. Muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. Kwenyegihugu babiri meze n'aborozi iryo tegeko rivuga ko hatotozwa amafaranga 2000 ku nzu ku mwaka naho ugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abazotanga 1000 ku mwaka ku bakozi ba leta inyano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera umushirangaje ntwa hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro n'abanyeshamakuru yabiciye ku mayange
ku bakozi batarenze 50,000 izotanga amajana 5 ku kwezi abarenze 50,000 gushikana ku ijana azotanga 1,000 ku kwezi guhera kurenza 100,000 guhera ku 100,000 gushika ku 200,000 bazotanga 200,000 guhera ku 200,000 uvuga urenza 200,000 gushika ku 250,000 wazotanga amafaranga 500,000 ku kwezi guhera ku mafaranga 250,000 ni faranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi renza nabo umuliyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka
iyo ntererano umushiranganje w'intara hagati mu gihugu avuga ko izotozwa kugushaka atagahato ku bw'iyo umushiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babicije mu nyigisho yamana aho biri uko iyo tegeko itegekanya ko abakozi ba leta intererano yabo izokatwa ku mushahara tubeje umushiranganje k'umukozi wa leta atazonyugwa n'izo nyigisho k'umushahara we utazokugwa ko yishuye ati
nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya ni isaha sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye uwo muntu hamwe byoshika avuga yewe sinshaka guterera iyo byandika ikibazo cyo kikigo iyo twandikira hanyuma ikibazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa jewe rero ico nzi nuko abarundi bose n'ukuri yemwe nta numwe ndigera numva avuga kubiri n'abandi kuri umugambi wo guterera amatora
iruhande rw'abanyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta iryo tegeko riravuga kandi n'iyindi migwi ishobora guterera amatora iyo nayo nk'uko Pascal Barandagiye yabivuze muri iyo migwi harimwo amashyirahamwe atandukanye abarundi baba hanze ndetse n'abo madini atandukanye ku bijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitirinye zina c'intererano bazotanga Pascal Barandagiye umushinjanje ntara hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe mu gihe uzotanga wese intererano y'amatora azoronswa agapapuro kemeza ko yayitanze ariko resepise azoheza akagumana Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihugu gitwa amashyirahamwe atandukanye amashengero hamwe n'abandi abazoterera amatora bazoca bajana iyo resepise mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mbere hakabayo n'igitabo bazokwandikwamo kiriho kirategurwa Nega tegeko rivuga yuko abantu bazoterera amatora mu gushaka umushiranganje wo hagati mu gihugu yabajijwe kutwo turesepise tutatureza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro canke kutwo turesepise utazoba dufise azotora 2020 ivyo umushiranganje nakinyene yavyishuye
izi resepise no kugira ubwa mbere na mbere controle ishoboke kandi umwe ne gihubwira guha amafaranga ataca sigaranye ucumwe ngura mwivye sito kugira ngo baze bagukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine byo bitanguye kuba ivyigitsure kandi atariyo mugambi leta ifise leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi ndo gutaterere ntazotora ni bazotora rero azotora koko ntanaho bihuriye
itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2018 naho iryo tegeko rigiyeho igitege cy'amafaranga akeneye mu matora yo mu 2020 ikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana icyo umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabwiye abamenyesha makuru n'ubwo igihe cyose amafaranga akeneye mu matora azokwira badusha bahagarika izo ntererano naho itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12 intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze 5 million abandi barundi barakurikiye kuva ico gihe cyane cyane abari mu nzego z'igihugu n'abegere mugambwe wo ku butegetsi CNDD-FDD i Bujumbura Fidelite ishatse ijo rya Amerika
Fidelite ishatse urakenuye ndanasabe n'imbabazi kuko mu ntango nari nakwise itanga ishaka nta kantu rero kari kaciyemo mu dutunge mu kanya ca tubandaniriza mu Rwanda ariko imbere yaho akaruhuko gato
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi ku kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Hijugi Amerika, Washington DC, Mukirundi, no muki nyarwanda, dukubitire rero mu gihugu cy'u Rwanda, ubushikiranganje bw'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu y'ubutungane na sentare nkuru, bavuga ko bagiye kurondera ingene bata muri yompi abasize bakoze ivyaha vya genocide bagahungira hirya no hino. Asunta Kaboyi, umenyesha makuru hijugi Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, araduha ibisobanuro.
Ibi byatangajwe mu nama yahuje inzego za Ministeri y'Ubutabera, y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubushinjacyaha Bukuru n'abagize Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano muri Sena y'u Rwanda kuri uwa mbere. Inama yigaga ku kibazo cy'abasize bakoze Jenoside bagahungira mu mahanga kugeza ubu bakaba bataracibwa imanza. Izi nzego zose zagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'umubare munini w'abarenga 70,000 waburanishijwe n'inkiko Gacaca bagakatirwa badahari, kugeza ibihugu bahungiyemo bikaba bitarigeze biboherereza u Rwanda gubaze kurangiza ibihano byabo. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwanavuze kandi ko bwamaze kohereza impapuro zirenga 800 gusa ibihugu birenga 30 guta muri yombi abo bantu, ariko kugeza ibihugu byinshi byarifashe kuri iki kibazo. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana yavuze ko uyu mwaka wonyine bamaze kongera gutegura izindi impapuro 500 zigikorerwa amaperereza. Uyu mubare numara kurangira uziyongera ku bandi batari bake basabirwaga gutabwa muri yombi n'ibihugu bibacumbikiye bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Mutangana avuga ko ibihugu byinshi bikomeje kugaragaza ubushake buke bwo kohereza abakekwaho gusiga bakoze Jenoside mu Rwanda kuza kuburanishwa n'igihugu bakoreyemo ibyaha.
Nyuma y'imyaka 23 mu by'ukuri ibihugu bimaze gukora akazi katari kenshi cyane kugira ngo abakoze Jenoside bashyizwe ubutabera. Hari ibihugu bitandukanye byo muri Afurika, hari Zambia, hari Malawi, hari Ethiopia, hari Uganda, hari amasezerano ya CPGL, ibihugu byo muri CPGL, hari ibihugu byinshi bifitanye amasezerano ariko bitihutisha kwishyira mu bikorwa. Hari ikibazo kigomba gukemurwa ku rwego rwa politiki za ministeri z'ubutabera, ministeri z'ubanyi n'amahanga zikavugana kugira ngo n'akazi k'ubushinjacyaha gukurikirana izo dosiye gashobore kwihuta.
Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko umurimo wabo wo gushinja ugomba kubanzirizwa n'ibiganiro byo mu rwego rwa politiki byahuza za ministeri z'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda n'iy'ubutabera mu rwego rwo kubanza kumvikana n'ibihugu byakiriye abo bantu. Umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Nduwungirehe Olivier yemeza ko batangiye ibiganiro n'ibihugu byakiriye abo bantu nubwo avuga ko bitoroshye.
Hari ibiganiro bigamije kugira ngo dusinyane ayo masezerano ya extradition. Ibihugu tuzi ko bicumikiye abajenosideri dusinyane ayo masezerano. Hari ibyadusubije, hari amasezerano twasinye nk'uyu mwaka twasinye ngira ngo Malawi, Zambia, Ethiopia, ariko hari ibindi byiza bidusubije. Hari ibihugu rero kandi tuzi ko bicumbitse abajenosideri benshi ariko bigenda buhoro cyane mu kubaburanisha. Ntabwo nk'ikibazo cy'Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'Ubwongereza. Hari abantu bakorwa iperereza mu Bubiligi kuva 94 bamaze imyaka 23 bakorwa iperereza. Tukaba rero twibaza tuti iperereza rishobora kumara icyo gihe cyose gute?
Abasubije murabigenza gute? Ibihugu bitabasubije
tuzi ko ibihugu bidafite byakingiye ikibazo abajenosideri byo birazwi, ariko hari n'ibyo bindi bihugu bifite ubushake buke tuzakomeza kuganira nabo.
Ministre Duhungire yasobanura ko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yatangiye kwifashisha imiryango mpuzamahanga y'Umuryango w'Abibumbye n'Umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe ku buryo hari icyizere cy'uko abakurikiranyweho ibyaha bya Jenoside bafatwa binyuze mu buvugizi bw'iyo miryango. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Iyo Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu kirundi nyarwanda. Ibiganiro by'inshuro igira kane vyahuje abarundi mu kiringo c'imisi 13 Arusha muri Tanzania vyasozerewe ku munsi wa gatanu uheze atamasezerano abarundi bapfunditse yotuma igihugu gisubira mu ituze hamwe no mu nzira y'iterambere. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi, Frederic Nkundikije mugenzi wacu yavuganye n'abanyepolitike babiri bari bitavye ivyo biganiro. Lance Ngendakumana arongoye umugambwe Sabanya Frodebu, Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL, yongeye kandi aravugana na Ildefonse Rugema we n'umurundi akurikirana hafi ibibazo vya politike. Lance Ngendakumana aratangura yishura ku kibazo catumye abarundi badashobora kwicara hamwe n'ikibazo co kumenya ivyahavugiwe. Reka tubatege amatwi.
Nibyo twagiye yarusha mu minsi iheze mu gikorwa cyo kubandanya turondera ingene abarundi twuja hamwe tukumvikana ingene kukubaka igihugu cyacu tukakibanamwo mu budasa bwacu. Igihugu kiragira ijambo, kiragira ishusho nziza mu karere eka mbere no mu makungu. Nkuko bivuze rero, twamaze iminsi 13 abantu benshi bibaza ko tutakoze, ariko twarakoze kuko hariho ibitari bike twateguye turashikiriza umuhuza hama mu mikwi naho nyene turabihanahana birageye ico bivuze ko kugira rero ngo abantu bumve neza uko byagenze byo byiza mudufashije tugafata intumbero yo kuvuga cyane cyane uko byari byifashe uko twabibonye n'icyo wakoze kugira ngo abantu ntitwame duharira dutana kumwe ikomo dutana kwishabu ibyo twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga tukagiranya ngaco bimarira abarundi. Rero nagomba mvuge ndi kuba dufatiye ku byari bihasanzwe bihari. Ibiganiro biriko bimara imyaka itatu byuguriwe i Kampala hana birabandanya i Arusha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyine twageze aho tubishyira mu migwi ine. Ibyari bitekanijwe rero ubu kugira abantu babyumve neza kwari uko kuri ibyo bibazo twashyize mu migwi ine tubitarira ko tugakuramo icyegeranyo bamwe bita akoro abandi bakacyita fiyodoruti niko byavugwa ngaho. Ibyo rero byarabaye ibyo twashyize ko mu kwezi kwa kabiri barabyishyikirije baratubwira rero bati ubu twiteze ko mubiganira ko mukajya mu migwi. Imigwi yarashinzwe, umugwi wa leta nawo bari kumwe, umugwi w'abatavuga rumwe na leta nawo bari kumwe, haravuyeho n'imigwi ibiri maneza jambo ya societe civile n'abahawe barongoye igihugu cy'u Burundi n'umuntu atari mu mugwi ombudsman. Hanyuma rero twarakoze bamwe bamwe bose baragira integuro nkuko niko ndabivuga turazihanahana. Hanyuma icyagoranye nkuko bivuze ni inama za bose, hariho
icyateye izo nama za bose turabigaruka reka namwe mushyirantahe Jacques Bigirimana amutubwire uko ikintu mwibaza cuba catumye abarundi bamara iminsi 13 egomeye n'ivyo mushyirantahe wose Ngendakumana navuze ko hariho ibitaro bike mwashoboye gushika ko ikintu catumye ariko abarundi baticarana kugira ngo batore umuti ibibazo byose bihari reka nawe umuti ibibazo byose ariko bagatori inyishu z'ibibazo byinshi bafitaniye hagati yabo n'ibi.
Murakoze nyakubahwa mugenzi kumpa iyo jambo. Hanyuma kandi kinashaka kuramutsa nongera rero nyina kumpa nongera ndamutana bose bari kwatwumviriza. Icyo mumenya ni uko nk'uko yagiye kubivuga icyaranze ibiganiro twari twagiyemo yavuye ahanini ku kudashaka kwa bamwe. Nkuko mubizi umuhuza agitanguza ibiganiro k'ibyugurura yashyizeho imigwi ibiri itarenga, ashyiraho umugwi w'imigambwe yose yaserukiwe muri ibyo biganiro. Imigambwe iva mu Burundi n'imigambwe yaserukiwe n'abaje bava hanze, imigambwe ya opposition exterieure n'imigambwe ya opposition interieur hamwe n'umugambo uri ku butegetsi abahoze ari abakuru b'ibihugu n'abo bise abakteri politike. Abo akavuga ati hamwe na ombudsman na leta rero avuga ati abo mwebwe murumva ko muri abanyepolitiki haramutse hageze n'ikivamwo mwogishyira ko umukono nk'abanyepolitiki. Gira rero umugwi umwe ati abaserukira societe civile amashyirahamwe y'abakenyezi ay'ugwaruka ay'abihebeye Imana n'ay'abamenyesha makuru namwe tubafashe nk'abahanuzi muja kuhanura mwongera ibyo byavuye mu byo abanyepolitiki bazabashikirije namwe gira umugwi wundi atagira imigwi ibiri munyumvirize abarundi batwumvirize batwumve atagira imigwi ibiri ati turazi yuko mwe mwamigambwe mwe tubashyize hamwe mu budasa bwanyu mu kutumvikana kwanyu mu bya politiki ati ariko turazi neza yuko imigambwe irongowe n'abahunze bahunze leta leta none iri ngaha yaje bahunze umugambo uri ku butegetsi none umugambo uri ku butegetsi waje ubu rero niko kanya kuko mwabantu mwe muvuga yuko mufite ibyo mwagiriza leta muyibyagirize muri kumwe muri ngaho ibihakane tubyumva muyivyemeze hama natwe turi ngaho kugira ngo tubakire urubanza ati nta kandi karyo atari uko mukorera muri uno mugwi umwe mwagirizanye muharire mudahezanyayo hama mugire icyo mwumvikanye ko tuti turabyemeye ati kandi isare muyigumamwo mwese tuti turabyemeye bamwe rero bitwa ngo ni opposition radicale barongowe na Gwasa Gato harimo n'uyo mushinga ntahere wonse gera ku mana basi dushobora kwicarana n'ino migambwe nigivuye Bujumbura mbere bakatwita ngo imigambo iri mu kwaha kwa leta bongera bati ndushobora kwicarana n'umugambo uri ku butegetsi baca baranga icyo muhuza dutegetse batavyanze umuhuza kiri muri sare
umwaka kanya twashyize no mu undi mutumire turi kumwe na Idefense Rugema ari no mu Burundi abahanze yaba mu gihugu cy'Ubwongereza akaba ari mu Burundi benshi cyane rwose batangaye kumva abarundi batashoboye bagiye Arusha batashoboye kwicarana amasomo yandi mu minsi irenga 10 bahawe mushyanka ya Idefense Rugema muri beneza
mwiwe neza mushinga nawe ngundikije
murashaka kutubwira ukuntu mwakiriye ibyabereye Arusha ukuntu abarundi bagiye bakamara iminsi 13 bicaye hamwe ariko ntiwashobora kwicara mu cumba kibwo kugira ngo waganire ibibazo bihanze abarundi kandi tuzi ibibazo bihanze abarundi ari byinshi muri iki gihe twavuze ibibazo by'impunzi eka ubukene eka nibindi insiguro mwo duhane
ego me insiguro no tanga nari insiguro no tanga mvuga ico twiyumvira co tuma abo banyepolitike bahuriye Arusha badashobora kumvikana canke tukashobora no kubisigura mu yindi ntumbero twibaza tuti ubu muri iki gihe murabona nkuko reje kwivuga hari abanyagihugu isinzi bagore bahanze igihugu hari abagore hagati mu gihugu kubera inzara n'ibindi urumva rero twibaza yuko ubu abanye politike ivyo boba bafise bagwanira bindi cyane cyane by'icaro bya politike bo bishira hamba vuba hanyuma bakaraba by'ukuri bakaraba by'ukuri ingene bo bogerageza kugira abanyagihugu bave muri ayo magogo abarimo ariko rero ico nari nkeje kuvuga ni cerekeye ingene abanye politike tubahanura tukaraba ingene bo abari kugerageza bakumvikana mugabo ikibabaje nuko muri iki gihe abanyagihugu twese turabanyagihugu dushaka gutaha mu gihugu kugira twishire twizane abanyagihugu bagore bahanze ni benshi ubu rero nta n'icyizere tubona nta n'icyizere dufise cy'uko ibintu bishobora kuja mu buryo vuba
Idefense mega abanyapolitike bariko baganira bariko baganira ku muzi w'ingwane z'Uburundi z'Abarundi
Emi, aho rero ni ico n'ikindi kibazo kuko murabona iyi Arusha ibiganiro bya Arusha bitwa yuko ari Arusha ya kabiri murazi Arusha ya mbere uko byagenze ariko rero twebwe ico twibaza tubona yuko burya barundi turafise ukuntu tutavugana ukuri
ibyo
rero nibaza ko ari kimwe mu bishobora gutuma naho nyine izo biganiro atacu bizoshika kuko ntiturubahukana ngo tuvugane ukuri
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Moses muri beneza muri hehe
Pretoria
muri Afrika epfo yego me izina ry'ikirundi ninde niyo nkuru Moise eduka ku ijambo ikibazo cy'imbyiro
ego cyane ikiri gihe hagaritse umutima cyane nk'abanyagihugu usanga twaravuye mu Burundi tukajya hanze y'igihugu twarabonye ibiganiro bari bagiyemo by'amagenzi
Murakoze niyo nkuru Moses mushantare wose ngenda kumana ikibazo cha niyo nkuru ni kibazo abarundi benshi bibaza murashaka kumubwira mukamwumvisha ukuntu abanyapolitike bari yarusha batari yo kunyungu zabo bari yo kunyungu kuneza z'abanyagihugu asa n'utavyemera cyane
asa n'utavyemera kandi umuntu abiravye yo haba bifatuko ne nakubwiye mu ntango yuko mu ngorane zahabaye ari kubera ko bamwe bagiye batise ibyumviro byabo mu mutwe leta nabo bari kumwe naho batabyemera ko bari kumwe ariko bari kumwe kuko ibyemezo birahari bo bari bagiye bazi ko bagiye gutahukana ibiganiro n'urupapuro rw'inzira rw'amatora wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bataganiriye n'abandi ibyo bagiye babyishyize mu mutwe uko ariko urumva ko bigoye hari abandi bo muri opozisiyo nabo mu matavuga rumwe na leta bavuga bati ibyo biganiro n'ibiganiro bigiye gutandukana ibyo biganiro nyine byabereye aho mu Burundi bigatuma abari ku butegetsi bigumira ku butegetsi bijandajandira atana kimwe ibiganiro bigaca bihera ariko je uko nabibonye abantu nk'uko bose bari kuri abandi babivuze ntituramenya neza icyo turi ko tubaganira icyaricyo harabiyumvira ko bari ko baganira gukingira ibibanza barimwo cyangwa gushikira ibindi bibanza ndanije abantu barwanira ibibanza barimwo ndakumenyesha ko tutazigera dutera umuti w'abanyagihugu tuzaba dutera umuti w'ibyo nyine mugo tuzaba ari umuti kuko ingane zizoguma
reka nicyo kibazo cy'umushanahe niyo nkuru Mozeza tukibaze na mushanahe Jacques Bigirimana mu kumvisha gute niyo nkuru Mozeza muravye ibintu byabayarusha ko abanyapolitike bari yarusha batari kubashira inyungu zabo imbere aho gushira inyungu z'abanyagihugu imbere
urakoze cyane ngiye nagenda babaze niho nigira umuhoza atumira abantu agatumira imigambwe n'abandi bose mwabonye yatumiye ku rutonde bari bagiye bitavye bagiye gukora iki abo bita ngo ni opposition radicale bari bagiye kurondera iki mbega icyo barondera bakirondera kuri inde igihe leta igiye yari igiye gukora iki umuhuza igihe atwugururiye ibintu yavuze ati ahatari muri ku meza y'abari ko barasaba n'abategerezwa gutanga ati jambo nsozereye ko mumenye ko mugiye kuganira gusabwa no gutanga mugiye kuganira la politique di donner et de recevoir iyo migambwe none kabanya kubahwa ko leta yari ngaho yangiye iki kugira iki sabye yangiye iki kwicarana n'usabwa
ego mereka tubaze mushanaye defense rugema mwavuze ko akizero gashora ko ari gake muri iki gihe ariko twumvise n'ibiriko biravugwa ako kizero karagabanuka gusumba amajambo twumva no gutanga no gusaba ivyo si vya bindi abarundi bama binuba mushanaye defense rugema
nibaza yuko ngira ntituvyumva kimwe ariko burya rero tubiravye burya abanyagihugu bumva ibintu mu nzira yoroshe kandi yumvikana ariko izo nshabwenge nabonye politike bama bashaka gushira infobeko muri ivyo biganiro ntidushobora kumva ingene bashobora kuba bari bazi yuko bazoja rusha kuganira bakabitegura bagashikayo bakamara iminsi icumi irenga hanyuma bakavuga ngo ntibamenye neza icyo baganira n'icyo bataganira
nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika akaba inonga haduce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda turashimira amenyeshamakuru batorokanije amakuru mashuhe kumva mu ntango yakoze Fatuma Alimasi Kalala yatunganije ibiganiro tutibagiye na Ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nari kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rubategurira rukungara rukabashikiriza amakuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twahisango igihe c'isaha imwe n'iminota 30 mu yandi makuru tukiko turaba tororokaniriza.